ubwa mbere na mbere ho twabwira ko amakuru muri Kenya twakiranye umubabaro mwinshi cyane uko murabizi Kenya ni igihugu dufitanye ubucuti budasanzwe duhurikiye mu karere kamwe ka Afurika y'ubuseruko igihugu dufitaniye ubucuti bufatiye kandi ukungene bw'igihugu cya Kenya n'u Burundi biriko biritanga mu kurwanya iterabwoba ku isi mu kurungika ingabo zabo muri Somalia no mu bindi bihugu ni ukuvuga rero yuko ari igihugu gifitaniye ubucuti bunini ku buryo iyo gitewe nk'abavandimwe nk'inshuti tuba tukabyakira nabi cyane twabyakiranye rero umubabaro mwinshi cyane ndetse ari naco gituma umukuru w'igihugu cacu yaronse akajya gushikiriza mugenzi we kugira ngo amuhumurize amubwire yuko bifatikanije nawe muri uwo mubabaro
twihweje ivyo bitero byabaye muri Kenya none hari ingingo zindi zikomeye zo gucungera umutekano mu Burundi igihugu cy'u Burundi leta y'u Burundi yo yafashe kubera nabo nyene barumutse abasirikare mu gihugu cya Somalia
ingingo ntitwazifashe guhera no munsi twadufashe kuva kera kuko murabizi yuko icyo cyifuzo cyo gutera Burundi na Kenya atari gishasha kimaze iminsi murabizi yuko kibazo cy'itera bwo ku isi nabwo ari kibazo cy'u Burundi gusa na Kenya ni kibazo cy'amakungu ni kibazo cy'isi nzima nkuvuga rero yuko kuva Burundi burungitse abasirikare muri Somalia bwaciye bufata imigabo n'imigambi yo gucungera umutekano kuko tuzi yuko umwanya wari wose na twebwe abagizi bane bashobora gutera igihugu cyacu ariho twebwe twaza yuko ingingo zo gucungira umutekano zaramaze gufatwa ziguma zongererezwa uko ibihe bigenda bihinduka turavye amakuru tuba dufise ni ukuvuga rero yuko cyane cyane duhamagarira abene gihugu abarundi bose kumenya yuko umutekano bwa mbere na mbere ari uwabo kumenya yuko iterabwoba ku isi rihari kandi yuko natwe bigutashobora gutegwa nabo bagizi ba nabi cyane cyane rero twibaza yuko abarundi bose bameze magabo turiteguye turazi yuko bishobora gushika mubwo twabwira yuko umutekano mu gihugu urakwiye abene igihugu barabizi yuko iyo terabwoba rihari kandi bariteguye kugira ngo bashobore kurwanya uwo mwasi mu gihe yoramukateye
uruhara rw'abanyagihugu cyane cyane nk'abo baba ku mipaka y'u Burundi ni inkuru
uruhara rw'aba ku mipaka y'u Burundi cyane cyane murabizi yuko abagizi ba nabi binjirira ku mipaka baje bagaheza bakabikwa n'abarundi cyane n'abandi babanga mu gihugu cy'u Burundi ubwa mbere na mbere rero nuko dusaba abarundi bose bari ku mipaka cyane cyane bafashikanije n'abadejwe intwaro n'abadejwe umutekano gucungera ruja n'uruza rw'abantu mukora yuko atabantu boba bari binyekeje muri abagizi ba nabi hanyuma no gukurikirana turafise ingene abene igihugu bakora n'abajeje intwaro n'abajejwe umutekano mu nyabune ubwo rero rweza bagakurikirana bakaraba yuko ata muntu yaraye ku mutumba atazwi ata muntu yaraye mu ikaritsiye atazwi naco gituma ndetse twabahaye n'ibitabo byo kwandikamo ikintu cyose kibaye ku mutumba ubu rero nibaza yuko abarundi bariteguye kurwanya ubugizi bwa nabi mwene ubwo ndetse n'ubundi bugizi bwa nabi bwose bwatuma umutekano mu gihugu uhungabana
Edouard Nduwimana umushikanje w'u Burundi ajejwe intwaro hagati murakoze cyane gose kuri aka kanya mwatoye kugira ngo muduhe ikiganiro
murakoze